Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda shuti mweza muteza matwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru tubafitiye mu karere yerekeye ibijanye na politike byaranze umwaka w'2017 tugiye kurangiza mu Burundi no mu Rwanda. Duhere mu Burundi mu rukurikirane rw'amakuru yaranze umwaka w'2017. Uyu munsi turabashikiriza ibyavuye cyane mu bisata by'ubutungane na politike mu Burundi. Icyo gihugu cikuye mu masezerano y'i Roma agena sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI congera gitanguza umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu gutoza amafaranga y'uguterera amatora yo mu mwaka w'2020. Ibiganiro bihuza Abarundi nabo umwaka urangiye ataco bishitse ko nayo ONU yagenye intumwa yayo idasanzwe kugira igarukane imigenderanire myiza n'u Burundi. Inkuru twakurikiraniwe n'umumenyesha makuru wacu Eroje uri Kaneza.
Mwaka w'2017 Burundi bwamenyekanye nk'igihugu cya mbere civanye mu masezerano y'i Roma yashinze sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi niho Burundi bwava abantu ba Burundi na CPI. Emile Quentine Kanyana umushikiranganji w'ubutungane yasiguye icyatumye bwisokora.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajamwo ntiyari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yarafise. Twobabwira yuko kubona aya masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitini hazogire uwohotera agateka kazina muntu bifatiye kuri byavyaha bikomakomeye nkiho nyabwoko ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya. Uburundi n'ibindi bihugu bya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo ntibihuye n'ivyo bihugu vyiyemeje. Akarorero ni vyagiye mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka hitwazwa yuko iyo sentare irakora muhigakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu. Mwarabonye ivyo bari bagamije ku Burundi. Abansi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu. No musi w'isabukuru ku gihugu cyacu, umunsi w'isabukuru w'igihugu cyacu, kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu.
Mabarabara ya Bujumbura abantu ntibakiriye iyo ngingo cyo kimwe
bihenze cyane kuko nawe wayavuyemo niyo bakora amakosa wayakota tohana habe dutangirya ejo n'ijambo ry'Imana rirabivuga yuko umuntu yishura kuyakota. Burundi nta bwigenge bufise cyane.
Nabishimye cyane kuko abambere ko batabajanye, ko batabaciriye imanza, ubuno baca bacira imanza ku nguvu. Abamure babarabe abishe ndadaye ko batabaronde. None ubuno baca bajanye. Je nabishimye ko narwavuye.
Kuba bategetsi bacu batazofatwa mpiri. Ngo bone bafise ibyo bagirizwa kandi nabandi bafise ibyo bobatswa. Yahungabanye abategetsi cyane. Natwebwe sentare turafise uburyo bwo kuyitunganiriza. Kuburyo niba ari umurundi yakosheje ashobora gukosorerwa ngahi Burundi.
Oya leta ivuga ko ari insinzi kubera umba mu isanze hari usanga hari nk'abantu baba bari muri leta mugabo bigashika bagakora nk'ikintu kanaka kandi bakira ati amwe tuba tukiri mujya sentare mpuzamakungu twobihanirwa ashobora kudukurikirana ugasanga turagize ingora mugabo ubu turashaka kubikora mugabo ntawe dukurikirana kandi ntawe turaha.
Inyuma y'iminsi cumi yonyene Burundi bwisokoye mu masezerano ya CPI, umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yaciye amenyesha ko yahawe uruhusha n'abacamanza batatu b'iyo sentare bwo kubandanya amatohoza y'ibanze yari yatanguye mu kwezi kwa kane 2016 yo kuraba ko atazahaza agahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015. Yavuze ko ugo ruhusha yaruhawe hasigaye umunsi umwe gusa ngo Burundi buyivemo icese niho bwirwa ibanga ikiringo c'iminsi cumi. Umushikiranganji w'ubutungane Emile Quentine Kanyana atubwona ubusuma bwenyuje. Yaganiriye na Frederic Nkundekije.
Twe twavuze ko ari fraude niyo bita fraude kubera yuko iyo ngingo yafashwe itariki 2025 ikaba itigeze imenyeshwa igihugu yerekeye iyo tariki canke neye imbere y'uko Burundi buva muri iyo sentare. Ikaba isohotse uno munsi. Tuge dufata ko atayihari kandi ubu nyene nta kintu na kimwe cy'urwandiko gishikirizwa Burundi kirashikira muri guverinoma y'u Burundi Burundi twokorana nayo gutekaza kirimo.
Turetse CPI umwaka wa 2019 uheze leta ya Burundi itarashobora gusubiza hamwe na kanama ka ONU kajejwe gatya kazi na muntu. Leta yiyamirije cegeranya abahinga bako batatu bashikirije ari naco cabaye intandaro yo gusaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwa kane 2015. Zanatumye leta ihagarika imigenderanire n'ico gisata icagiriza ko gitanga raporo za politike. Mu kwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru wa ONU yagenye intumwa idasanzwe yiwe mu Burundi akaba ari uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Burkina Faso Michel Kafando. Ku itariki ya 29 ukwezi kwakurikiye yaciye aza kubonana na president Nkurunziza. Inyuma y'isaha irenga babonana, Kafando yavuze ko afise umwizero.
Si c'est vrai, moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus, qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont terminé leur travail, certaines fois dans des conditions qui ont été assez difficiles.
Agira ati nivyo harabanyitanga imbere barakoze ivyo bashoboye rimwe na rimwe baheza mu bihe bitoroshe. Simvuga ko mfite igitangaro nje gukora, ariko ndo mu diplomate, ndo mu soda wa mahoro, kandi aho mpamagawe hose ngo ntange intererano yanje ndabikora ku bwa Afrika. Igikorwa nemeye ntankeka kiragoye, nzogerageza uko nshoboye nitange nshiremo n'ubugombe bukenewe, ariko kandi nibaza ko ntegerezwa kubikorana n'igihugu ndiko ndakorera naco n'u Burundi. Jewe ico nishimikije n'ubugombe kandi mfite ishaka ridasanzwe ryo gutoza ikivi. Nizeye no gukorana neza n'abategetsi b'u Burundi kugira ivy'u Burundi bitere bije imbere, kuko muri byose nta kindi turondera ni kazoza k'abarundi.
La cause burundaise, car en tout il s'agit du destin du peuple burundais.
Jean-Claude Karegwande nzako mvugizi w'umukuru w'igihugu yemeje ko leta yiteguye kwakira impanuro za Kafando mugaba dahenganye.
Leta ntiyigeze ivuga yuko ibintu mu Burundi byose vyera ngode, irazi neza yuko hariho ibitagenda neza, hariho ibitagenda neza mu mwaka uheze canke mu myaka 10 iheze ubu bigenda neza. Isi yose ibihugu bitandukanye byamana ibibazo, mugabo ishaka umwete nubwira bwo gutorera inyishu ivyo bibazo nico gihambaye. Leta y'u Burundi iyo uyeretse ibintu bitagenda neza utarenza urugero uburi kurayifasha, mugabo iyo uhuguje iyo urengeje urugero mu kuvuga wewe ushiye nkano hakomeretse umuntu ukavuga ko hakomeretse ikomine yose canke umutumba wose aho kuba rukurenza urugero, iyo niyo mvugo tudakunda. Dushaka abantu bavuga ibintu uko biri nibacisha iruhande, muri ico gihe rero abo bantu tureza tugakorana neza. Utunenge twabonye kubandi amakosa abandi bakoze atazogwa mu makosa abandi baguyemo, atazogwa tego abandi baguyemo, hanyuma tumiteze yuko azokubaha amateka y'igihugu akubaha n'amateka mpuzamakungu. Ivyo ni yabikora ntankeka ikuba cyo kizogenda neza cyane.
Kuva mu kwezi kwa gatandatu Kafanda amaze kugendera Burundi inshuro zine zose, rimwe na rimwe akaja muri Tanzania kubonana n'umuhuza Mkapa, ariko ya matata atashikirije ku mugaragaro. Uwo muhuza matata y'abarundi nawe yakomeje kugerageza kuyatorera umuti akoranije abegwa nayo bose. Kuva ku itariki ya 27 ukwezi kwa 11 gushika ku ya 8 ukwa 12 yakoranije Arusha abegwa nayo matati, mugabo ntacavuyemwo. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru niho yarari.
Nta masezerano yatewe ku mukono, nta gwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta nitangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse. Umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyepolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse, ariko biragorana. Ica bitumye nuko hatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe yegereye hamene imigambwe itavuga rumwe na leta. Muri yo nama yamaze umwanya urumero mara, umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro. Yemeje ko agiye gukora wenyine icegeranyo kirimwo ivyumviro vyabo vyose, maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma. Urongoye intumwa za leta Terence Ntayiraja na kamweme kenshi yashekereje ko ibintu vyagenze neza.
Ibyo turashima ntitwagaye, hari abantu bavuze ngo ntibyayangaye, nta gatoyi tumaze kwiheza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshye bita divirije afatanguriye ko novuga icambere naho bavuga yuko aho ibiganiro hagati ya leta n'imigwigwana mu Burundi hano bigwani hari no kuvuga yuko hari abantu kongura afise bagomba gukingira abantu bagomba gutembagaza ubutegetsi babishye mu migwigwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagaburanyama. Ikindi cya kabiri nibirenga no kuvuga nicyo bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa mu bari bitabaza gutegetsi bari kuri rwa rutonde ko abantu 34 bari bari gutungana ngo Burundi
naho biruko urundi Rwanda rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire kubibazo nkora mutima aroyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake
ibyari kwabyiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire kubibazo bihanze urundi dushobora gutora umutariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ntawe uryoherwa umuntu aryoherwa hagize kivamwe
mu rwandiko rwa mukapa harimo ibyo abanyepolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ibyerekeye ingene bashigwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cyane cyane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi irwande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi na Makungu hamere no gushiraho umugambo tomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo
mu gihe yarusha impari zitatu ari mu muti mu gihugu hagati ho umwaka urangiye leta itanguje isekeza ry'amatora yo kwemeza canke guhakana ibwizwa nshingiro rishasha yuguruwe na president Nkurunziza ku itariki ya 12 ukwezi kwa 12 bugendana mu ntara ya Gitega
nazo izitunganye kandi zitazokomwa komwa nigizigize inkingi ya demokrasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa nibyirizwa shingiro abari mu mashyirahamwe adaranira inyungu n'ibyicaro bya politiki twarabonye muri kagize katarakakure ndese n'uno munsi urashaboneka ko hari amashyirahamwe amwamwe yitirira ko adaranira ibyicaro n'inyungu za politiki bigaragara yuko atudinse cyane n'abanyepolitiki bamwe bamwe bataye umurongo mu kugomba guta igihugu cyacu mu kaga aho mbere wasanga bene ayo mashyirahamwe asumbye ubukari abanyamigambwe turabasabye rero kunganira mu gusigura umugambi mugabo bativanze mu bya politiki
agatondo wasa harimo batavuga rumwe n'ubutegetsi ntiyaroye ubugendana nubwo yari yatumiwe yatubwiye ivyanenga
biteye agahinda ko bikorwa muri ubwo buryo aho umenga hari abarundi baruta abandi boronka uburenganzira gusumba abandi kuko ivyo tuzi gushika no munsi ni vyavuzwe n'umunyamabanga wa leta ivyo navyo mu byo twumvise twarumvise yuko ivyahinduwe sibiza guteza imbere demokrasi ahubwo biyisubiza inyuma twarumvise yuko harimo ingingo zo gukumira bamwe n'abandi ivyo navyo rero murumva yuko biteye agahinda kuko mu bisanzwe mu gushinga amategeko uyashinga kuneza uyashinga kubwiterambere mugabo ivyahinduwe mubwirizwa shingiro twe twumvise yuko biteza intambwe tuje inyuma agutera intambwe tuje imbere muri demokrasi
umwaka urangiye kandi abarundi bamenyeshejwe ko bazoterera mu matora y'ibihumbi 2020 umushikanganje w'intara yo hagati mu gihugu Pascal barandagiye arabisigura
kubira imizi biratekanijwe yuko urugo aha tuvuga mu France menage ko yo isabwa amafaranga ibihumbi 200 ku mwaka hanyuma kugwaruka mugabo rugeze gutora bazotanga amafaranga igihumbi ku mwaka ku bakozi batarenze ibihumbi 50 bazotanga amajana 5 ku kwezi abarenze ibihumbi 50 gushikana ku bihumbi 100 abo bazotanga igihumbi ku kwezi ibihumbi 100 gushika ku bihumbi 200 bazotanga ibihumbi 200 guhera ku bihumbi 201 gushika ku bihumbi 500 wazotanga ibihumbi 5 ku kwezi guhera ku mafaranga ibihumbi 500 gushika ku miliyoni bazotanga ibihumbi 30 ku kwezi abarenza nabo umuliyoni yiteko nshikiranganje yitekanya yuko batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka
turetse politike gisata cy'ubutungane uyu mwaka cyaranzwe hanini n'imanza z'abasirikare bagirijwe itero cyo kwikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga cyabaye ku 2024 ukwezi kwa mbere hamwe na bamwe mu basirikare n'abapolisi bafashwe mu ntango z'umwaka nyene cyane cyane ku mugwa mukuru Bujumbura bagirizwa gukorana n'imigwi gwana ishaka gutembagaza ubutegetsi hanavuzwe imanza z'ikibiriraho cyane cyane ku bantu bakoze ubudandazwa kwa magendo rw'ubutare. Aha niho turangirije amwe mu makuru yavuzwe ku Burundi muri politike n'ubutungane. Eroje uri kandeza na yabateguriye ndabivurije umwaka mwiza w'ibihumbi 2018 uzobabera w'amahoro n'imigisha mu banyu hamwe no mu byanyu.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Muri uyu mwaka wose Radio Ijwi ry'Amerika yarabashikirije inkuru mu nzego zitandukanye zerekeye igihugu cy'u Rwanda n'ubuzima bw'abanyagihugu. Mu gusubiza amaso inyuma ivyaranze uyu mwaka turi giye kurangiza uno munsi Ijwi ry'Amerika uyu munsi rirabashikiriza inkuru zo mu rwego kwa politike y'u Rwanda twabashikirije cyane muri uyu mwaka twabiteguriwe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire w'ubusa.
Aya makuru reka tuyahere ku gikorwa cy'itabarizwa ry'umugogo w'umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu ndahindurwa ryabaye mu kwezi kwa mbere 2017. Uyu wategetseho u Rwanda imyaka ibiri gusa mu mpera za 2016 nibwo yatangiye ishyanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itabarizwa rye ryakunze kuba ingume kuko hari igice cyabanye n'umwami ishyanga kitakozwaga ko yatabarizwa i Rwanda n'ikindi cyari ku rundi ruhande kirimo abari imbere mu gihugu. Byaje kurangira umwami bamutabarije imwimi Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Umuhango wo gutabariza umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa waranzwe n'ubwitabirire buke ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ku buryo byasaga n'ibirebo umuryango w'abahindira akomokamo. Ni ingingo Pasiteri Ziramkisi wabaye umujyanama w'umwami yanenze bikomeye ashingiye ku ruhare rukomeye amuziho yagize ku Rwanda.
Abatumva Kigeli binjije usanga bamuto yamaze iki Kigeli po wa gicucu n'impamo hari aho abebimbwira nka kireba ari igitutsi atava amateka. Umva, bize fite byago. Nukuri, ngo icyo gicucu cyamaze iki? Yemwe yemwe. Inkota nyiza ntizazanwe na zanka za Kigeli. Ibi ndavuga ukuri, nibyo.
Mu kwezi kwa gatatu 2017 imibano y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika yateye intambwe ijya kwisumburaho. U Rwanda rwamye rushinja Kiliziya Gatolika kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu ruzinduko mukuru w'u Rwanda yagiriye i Vatikani rwabaye nk'uruhindura amateka ku mpande zombi. Mu biganiro byabereye mu muhezo hagati ya Perezida Paul Kagame na Papa Francisco hari abemeje ko Kiliziya Gatolika yasabye imbabazi Leta y'u Rwanda ku ruhare rwa bamwe mu bakozi bayo. Abandi ariko bagasanga ibyabayeho bitari bishya kuko n'ubusanzwe mu bihe byatambutse Kiliziya Gatolika yagiye isabira imbabazi bamwe mu bakirisitu bayo baketsweho ibyaha bya Jenoside. 2017 isize Perezida Paul Kagame yongeye gutorerwa gutegeka u Rwanda muri manda ya gatatu binyuze mu guhindura itegeko nshinga nyuma y'imyaka 17 yari amaze ku butegetsi. Mu kwezi kwa gatanu nibwo ibintu byatangiye gushyuha. Mu buryo butunguranye Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Sina Paul Rwigara yatangaje ko agiye guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Yaje akurikirana na Bwana Gilbert mwene data ndetse na Bwana Philippe Mpayimana bose nk'abakandida bigenga. Harimo kandi Bwana Barafina Sekikubo Fred wiyitaga umunyapolitiki w'igitangaza nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga. Ku ruhande rw'amashyaka hari Perezida Kagame kwiturufu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ndetse na Bwana Frank Habineza wazamukiye kwiturufu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Nibutse ko Padiri Thomas Nahimana umukuru w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikorera mu buhungiro washatse kuza guhatana muri aya matora akumirirwa kure y'inkiko z'u Rwanda ubugira kabiri. Mu kwezi kwa gatandatu habura gato ngo komisiyo y'amatora ishyira ahabona abakandida bazahatanira gutegeka u Rwanda. Andi mashyaka agwa mu ntege FPR Inkotanyi yamanitse amaboko yiyambura ububasha bwose maze avuga ko ashyigikiye bidasubirwaho Perezida Kagame wa FPR Inkotanyi. Zimwe mu mpamvu abakuriye ayo mashyaka bashyize imbere ni ibigwi n'ubutwari babona muri Bwana Kagame. Umva uko Madame Donatire Mukabarisa ukuriye ishyaka PL riharanira ukwishyura ukwizana kwa buri muntu yasobanuriye Ijwi rya Amerika.
Twese Abanyarwanda tubifitemo inyungu kuyoborwa na Perezida Paul Kagame watugejeje kuri byinshi cyane kandi dushaka gukomezanya nawe kugira ngo noneho dushobore no kugera kuri byinshi birushijeho.
Ariko intego y'ishyaka nyamukuru ni ukugera ku butegetsi. Mwebwe mu rugwiro ntabwo mwumva muhashaka bimeze bite?
Igihe nikigera ubwo bizakorwa, ariko uyu munsi wa none iyi manda yo ni special, ni manda yasabwe n'abanyarwanda benshi.
Mu kwezi kwa gatandatu akimara gutanga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora, twabajije Perezida Kagame uko aboneje hazaza h'u Rwanda igihe bamwe mu bategetsi bagenzi be badatinya kuvuga ko nta Rwanda rutagira Perezida Kagame. Yaradusubije:
"You should ask those people who are saying ko ibintu bidashobora gukomeza cyangwa bigira bite hatari Kagame. I'm not the one saying. So why are you asking me? Jowarumva mvuga ngo u Rwanda ntabwo rwabaho rudafite Kagame.
Urutonde ndakuka rwa komisiyo y'amatora rwasohotse ruriho Perezida Kagame ahagarariye FPR Inkotanyi, Bwana Frank Habineza ahagarariye Green Party na Bwana Philippe Mpayimana nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu. Abandi batatu Rwigara mwene Data na Barafinda ku komisiyo y'amatora yatangaje ko bacujuje ibyangombwa, ndetse ko na bamwe muri bo bakoresheje uburiganya mu gushaka imikono ibashyigikira. Mu kwezi kwa karindwi, bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda batangiye kwibaza ibyabaye batiyumvisha uburyo nk'umwari Byanishima Rwigara yabura ku rutonde. Bagahamagaza bamwe mu bashakaga kuba bakandida bakagirana ibiganiro bakanabitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Kagame avuga ko habayeho kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. Aha yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu.
Just a moment here. Is that the diplomatic commission is here are not and shouldn't.
Ikidakwiye nuko akanya gato abahagarariye ibihugu byabo hano ntibari ntibanagombye gusimbura komisiyo y'igihugu y'amatora. Bagombye kureka abaturage b'iki gihugu na komisiyo y'amatora bagakora akazi kabo.
Mu kwezi kwa munani ku itariki eshatu n'itariki enye zasize Perezida Kagame yanikiye kuraho bari kumwe mu matora ku mpuzandengo ya 98 n'ibice bitatu ku ijana. Bwana Philippe Mpayimana yagize 0 n'ibice 78 ku ijana, naho Bwana Frank Habineza agira 0 n'ibice 47 ku ijana. Mu mpera z'ukwezi kwa munani nibwo Perezida Kagame yashyizeho guverinoma nshya maze ayisaba impinduka mu myaka 7. Aha yagarukaga kuri bimwe byagombye guhinduka.
Ubuhinzi n'ubworozi nabyo bifuza ko bihinduka vuba bidatinze. Ibikorwa remezo, ministeri uri hano, ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda. Umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge. Cyagomba kuba metero 6-7, indwi kigahinduka metero 6.
Kuri izi mpinduka Perezida w'u Rwanda yasabaga mu myaka 7 twazibajijeho Bwana Boniface Twagirimana, Vice Perezida wa mbere w'ishyaka FDA Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi yari akidegembye atarafungwa.
Tubura n'uburi nta gishyashya umuntu yakwitega kwiyi guverinoma, kuko n'uburi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu byugarije Abanyarwanda. Tubona rari ibisanzwe ni igitugu gikomeje, ndetse n'ibyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tubona nta kizagabanuka kuko n'ubundi ibyabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka 28 ntabwo bazabikemura muri ino myaka 7 igiye kuza.
Hari na bamwe mu banyamakuru bagize icyo batangariza Ijwi rya Amerika ku mpinduka Perezida Kagame ashaka muri manda ya gatatu.
Oya, biriya ni political incitement, ni ukugira ngo arimo agatima abantu bose bari bategereje guverinoma nshya ko ari ikintu gishya kije kandi agiye gukora cyane kandi ari ibintu atazihanganira. Ariko nyamara uko byareshwa wa mugari ya Gatolika nuko biri uyu munsi ni nako bizahora, kubera ko ibibazo FPR ifite nuwakongera Perezida Kagame manda zigera ku 10 nabwo abikemura.
Wabaza gutese ririya jambo rya Perezida Kagame ryo gusaba inzego kwikubita agashyizi gashyiramo akabaraga no gusaba minisitiri w'ubutabera kubahiriza amategeko cyane, niba hari icyo rizahindura nta na gito rizahindura. Hari impamvu mpera mvuga ko ntacyo rizahindura. Iyo minisitiri w'ubutabera isabwa kubahiriza amategeko, isabwa kuyakurikiza, isabwa ko abagomba gukurikiranwa no guhanwa bakahanwa ntabwo ari kibigenze, kuko itabifitiye ubushobozi. Amategeko meza yanditse arahari, ariko ishyirwa mu bikorwa aracyari ikibazo, kuko hari abakorwaho hari n'abadakorwaho.
Amatora y'umukuru w'igihugu arangiye, Diane Shima Rwigara washakaga guhatana na Perezida Kagame ntabigereho, yahise atabwa muri yombi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda byabaye ngombwa ko igipolisi kijya kumufata iwabo mu Kiyovu n'abavandimwe be gikoresheje ingufu z'umurengera nyuma yo kutitaba ubugenzacyaha. Umva uko byari byifashe kuri icyo gicamunsi.
Ndaporo mutubwire icyo tuzira, turasiga iki?
Turazira iki? Murakimenyeshwa ni
mugera. Mukafata amafaranga yose, mukafata amatelefone yose, kwari kwageraho gute? Ntabwo icyo mwadusigiye. Abajura gusaba benshya niba cyo mfaka nimufate famiye yangira ziriki. Icyo muziza turakizi twese nubwo yamamaje famiye yangira ziriki.
Kugeza ubu umunyapolitiki Diane Shima Rwigara ari muri gereza hamwe na nyina w'umubyara Adeline Rwigara, araregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda gikomoka ku biganiro yakunze guha itangazamakuru mu migambi ye yo guhatanira gutegeka. Aha wari umunsi wa mbere atangaza ko aziyamamariza gutegeka kandi hari byinshi byo guhindura.
Umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro, gifite umutekano, aricyo u Rwanda rugenderaho, kandi abantu bicwa, abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke, abandi banyerezwa.
Muracyateze amatwi ibikuru bikuru byaranze igisata cya politiki muri 2017 kuri Radio Ijwi rya Amerika muracyari na RK bagira ubusa. Ku gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, kuko komisiyo yavuze ko yasinyishijemo n'abapfuye. Byose aravuga ko bishingiye kuri politiki afunzwe kubw'amategeko aturuka ibukuru mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Ubwo yari mu nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yabaye mu mpera za 2017, Perezida Kagame kuri iyi shyaka yamushyize mu gatebo ka bamwe mu bakora ishwa n'ibihugu by'amahanga ngo bakunde banduze isura y'u Rwanda.
Kubera ko ufite abo bantu bakuri inyuma ndetse bazagutera ingufu nihagira ikigukoraho niyo cyubakiye ku mategeko, bazavuze induru bavuga ngo Rwanda, Rwanda, bati tuhumura tuzavuze induru tuvuge ko mu Rwanda, mu Rwanda. Buriya bazabitinya, bazatinya kuvuga ngo mu Rwanda bafashe umuntu, umwana w'umukobwa mutoya washaka kuba perezida, bamubuza amahoro. None dore banamufunze bamusezeranya ko ari byo bazavuga.
Kugeza ubu kandi Bwana Gilbert Mwenedata nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukandida wigenga akaza kuvuga ko nawe yabonye imikono mu buriganya yerekeje y'ubuhungiro. Reka twongere duterere akajisho ku mibano y'u Rwanda n'u Bufaransa kuva Jenoside yarangira yakomeje gucumbagira. 2017 nayo isize ibintu bisharira ku mibanire y'ibihugu byombi bitakunze gucana uwaka. Ipfundo ry'ikibazo rikunze kuba amateka ya Jenoside. U Rwanda rushinja mu buryo butaziguye u Bufaransa uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubufaransa nabwo bugashinja bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda kuba nyirabayazana w'ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, bamwe bafata nk'imbarutso ya Jenoside. Kuri iyi nshuro abacamanza b'Ubufaransa na Taripu na mugenzi we bahamagaje Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe ngo ajye kwisobanura ku mutangabuhamya mushya umushinja kuba inyuma y'ihanurwa ry'iyo ndege. Ni ingingo yongeye gukurura icyuka kibi birangira u Rwanda ruhamagaje vuba na bwangu ambasaderi warwo mu Bufaransa by'igihe gito kandi na General James Kabarebe ntiyitaba ubutabera bw'Ubufaransa. Gusa abacamanza b'Ubufaransa bo batangaje ko basoje iperereza bakoraga ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Ntiharamenyekana icyo umushinjacyaha azakora hagati yo kujyana ikirego mu nkiko no kuba atakijyana. Kugeza ubu rero ntawavuga ngo biratera byerekeza uretse kubitega amaso. 2017 kandi size ibihugu by'u Rwanda na Uganda byakunze gusangira kabisi na gahiye bireba na yingwe. Ibihugu byombi birashinjanya mu buryo buziguye ibikorwa byo guhungabanyirizanya umutekano ndetse no gutambamirana mu bikorwa by'iterambere. Ibi nabyo birasaba gutega amaso uko bizarangira. Uyu mwaka 2017 kandi na usize imanga icyuzuye ingorane ku mibano y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Kuva mu 2015 haduka imyivumbagatanya ishingiye kuri politiki yiyamiriza indi manda ya perezida b'u Burundi Pierre Nkurunziza, habayeho ko u Burundi bushinja u Rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo, kugeza n'aho bwafunze imipaka ubucuruzi ku bihugu byombi bwarahagaze. Gusa ubwo yari mu nteko nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi mu mpera za 2017, umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madame Louise Mushikiwabo yabaye nk'uca amarenga ku mibano y'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'iy'u Rwanda na Uganda, agaragaza uburyo Afurika itatera imbere igihe ibihugu bituranye bihora mu makimbirane y'urudaca adafite ishingiro. Twerekeza ku musozo umwaka wa 2017 usize icyuka kibi hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Byari bisanzwe n'ubundi ibintu bitameze neza kubera ibyegeranyo uyu muryango ufite icyicaro muri Amerika ukunze gusohora ku Rwanda rwo rufata nk'ibigamije gusubiza inyuma igihugu mu iterambere kihaye. Mu kwezi kwa 2017 Human Rights Watch yongeye gusohora icyegeranyo yise All Thieves Must Be Killed, ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa. Kiravuga ko abantu 37 bishwe n'inzego z'umutekano mu bice bitandukanye by'u Rwanda birimo Rubavu na za Rutsiro. N'icyegeranyo cyaryanye bikomeye mu matwi y'ubutegetsi bw'u Rwanda, maze komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nayo yikorera ikindi cyegeranyo kivuguruza icya Human Rights Watch ndetse inagaragaza bamwe mu bantu. Ivuga ko Human Rights Watch yishe hambari bazima mu cyegeranyo cyayo. Ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter hakomeje kuzamuka intambara z'amagambo ku mpande zombi. Bamwe bati Human Rights Watch yishe ihamba abantu ari bazima, abandi batabo bitwa ko ari bazima n'abatekinikano muri izo mvugo n'ibindi. Yewe bigeze mu nteko ishingamategeko bavuga ku cyegeranyo cya Human Rights Watch, Bwana Kenneth Roth wikuriye bamugereranije n'itungo ririnda urugo bigoye gusubiramo amagambo y'ibitutsi bahavugiye. Imikoranire ku mpande zombi mu bihe bizakurikira nayo birasaba kuyitega amaso. Deka dusoreze kuri iyi nkuru ya FPR inkotanya ishyaka rimaze imyaka 30 ribayeho mu mpera za 2017 ryongeye gutora Perezida Kagame akomeza ritegeke na bagenzi we muri manda y'imyaka 5. Bwana Christophe Bazivamo wari ku mwanya wa Vice President naho Bwana François Ngarambe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Bose uko ari batatu bamamajwe burumwe nk'umukandida rukumbi. Mu ijambo Perezida wa FPR yagejeje ku barwana shyaka yijeje impinduka ku Rwanda n'abanyarwanda.
Ari twe turi hano dusanzwe hano ari abaje hano ubundi bushya baje bahagera basange u Rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutorurwa basize.
Aha rero niho nsoreje amakuru makuru nabagezagaho mu byaranze urwego rwa politiki haba imbere mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku ijwi rya Amerika mwari na eh kabagira ubusa naho butaha.
Urakoze Eric, amakuru rero twabaye bafite ku isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatou Alimaskarara yadufashije gushyira hamwe ibiganiro amakuru mwashikirijwe na Fideni Yongabo. Ndabifurije mwese umwaka mushasha, umwaka muhire w'ibihumbi 2018 mu miryango yanyu n'abanyu. Mubandanya kumviriza radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.